Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya 10 mu kakaro mu mwaka 2025 tuti namwe bagenzi mashimye ukurikira radio Nzamba gatika kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izigo nkuru zikurikira runo bakanigenekerezo rya 10 mu kakaro imyaka 10 irarumanye amenyesha makuru bahunze igihugu inyuma yiturirwa n'isamburwa ry'amaradiyo ane igenga epe ya Bonje FM isanganiro na Tele Renaissance bagiye hamwe bashinga radio Nzamba gatega kawe Alexandre Niyunge ko arongoye iyo radio arashima igikorwa caranguwe n'amenyesha makuru biyo radio naho ibibazo bitabuze namwe banyagihugu baganiriye na radio Nzamba barashimishwa n'amakuru y'akanuvera baronka basaba ariko ko kongereza ishaka na yo atanazi karanyenga naribonye mugabo kumenyesha amakuru nawe nyene arashima ishaka nubwira amenyesha makuru ba radio Nzamba hagati ya kawe barangurana ibikorwa byabo muri uwo mwuga. Ikibazo cyo kuyunguruza kirateye umutima uhagaze abanyagihugu bo muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura bavuga ko itike yo kuyunguruza idahengeshanya kuduzwa atansiguro baronse kandi bifitiye amikoro make. Nayo abanyagihugu bo muri zone Busiga muri komine Mumbangu barafise ikibazo kijanye no gutumatuma nako ku buhinga bwa internet bavuga ko bamwe mu bakoresha ubwo buhinga mu kazi kabo kamisi yose imirimo yabo yahagaze aya n'ayandi ni mukanya sangwe ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa nongera ndanabaha nikaze murano makuru. Imyaka 10 irarumanye radio Nzamba gatya kawe ivutse ni nyuma yaho amaradio RPA Bonje FM isanganiro ni bonesha kure Renaissance yarahejeje gusamburwa n'ubutegetsi bwa nkuru nziza yararongoye igihugu ico gihe. Abamenyesha makuru bahunze ako kabikabishe baciye baja hamwe bashinga radio Nzamba agateka kawe. Alexandre Niyunge ko arongoye radio Nzamba arashimira abo bose bafashije kugira uyu mugambi uje mu ngiro kugira abarundi babandanye baronka amakuru y'akanovera tumukurikire.
Twibukanye ko Nzamba yatanguye neza na neza inyuma hafi y'amezi abiri amaradio RPA isanganiro onesha na televiziyo Renaissance bisambuwe bigaturirwa n'ubutegetsi bwa nkuru nziza. Abamenyesha makuru bahunze bose bahurikiye hamwe turaheza dufundika gutanguza insamirizi Nzamba agateka kawa. Nakagire rero kugukengurukira abo bose bagize uruhara kugira ngo dushike kuri iyo ntambwe. Mpere ubwa mbere na mbere kubatwumviriza baduterere ivyumviye bakadukerura rimwe na rimwe reka mbere bakanadufata no mu abatanze intererano uko ingana kose tubakuriye ubwacu. Imyaka 10 kandi nakaryo ko gukengurukira no gutera intege abamenyesha makuru bose mbereye kubo twatanguranye eka n'abandi bose bagiye baradusanga ku kivi.
Alexandre Niyunge ko avuga ko ibibazo byo bitabuze ariko ko abamenyesha makuru bafatiranije n'abandi babatera intege atankeka umuti urama ushobora kuboneka n'ubunyene tega matwi Alexandre Niyunge.
Ibyo bibazo ducamo dutegerezwa kugira ko kugira ngo turonke umuti urama. Ibyo navyo tuzobishika ko dusenyeye ku mugozi umwe nabo bose dusanzwe dukorana mpereye kubamenyesha makuru eka mbere n'abandi bose bari mu bisata bitandukanye hano vuga ngo amashyirahamwe yose adaranira ibyiciro bya politike eka n'abandi bose bafise icyo bashikiriza byaba ibyiyumviro turabateze yombi haba kubyiyumviro kandi eka mbere haba no kudukebura kanatsinda ngo ukuravye cyane ibutsa kwikwiza. Reka rero mpereze ndabifuriza mwese abanywanyi ikana mwebwe bagenzi bacu bamenyesha makuru isabukuru nziza myaka 10 tumaze twitanga kugira ngo Burundi bumurikirwe buronka amakuru anonosoye amakuru azira ibihuha.
Abanyagihugu baganiriye n'uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe barashima amakuru ashikirizwa n'iyo radio bakifuza ko yorushirizaho ishaka yamanye muri icyo gikorwa tubakurikira.
Turabakengurukiye ku butwari no kwitanga kwanyu tukifuza yuko hobaho gukora kubandanya mukora kuri uwo murindi mukabandanya mugushikiriza amakuru mukabandanya mutungira ayavugwa hirya no hino mukabandanya mugushikiriza yo ibinyamakuru biri mu Burundi bidashobora kudushikiriza kubera gutinya gutyo natwe abanyagihugu tuze turamenya ibipfugwa hirya no hino mu Burundi.
Bagira turaje dukeze ubwa mbere ihadi yacu nakira kawe kuko ni ikintu gikomeye cyane kuko amakuru atangwa ego amakuru atangwa turashima ko amakuru atangwa aba ari amakuru yizewe kandi atohojwe neza kuko kenshi amakuru radiyo ibyaba akabitanga turabibona kuko nubwo leta y'u Burundi igahita bivuge hari hirya ajyaga kubera ko twarayiko byahindutse bibaye n'ahantu hirya hateye leta y'u Burundi. Hanyuma icyo dusaba ni uko ajya amakuru mutanga ndimo kwihata cyane bose gusa ku makuru yo mu Burundi bongera no makungu mukatubwira ibivugwa makungu mukatubwira hirya no hino ku isi ibivugwayo haba tufatishe urugero yo gutera imbere.
Kuva mu 2015 inzagiye itangiye kuzamura natangiye turamenya amakuru atandukanye tutashobora kuronka ku maradiyo akorera mu Burundi. Hanyuma ikintu gikomeye muri byo ni uko ayo makuru amwe amwe tuyashikirizwa mu gihe hari n'abandi bitwaye ko abanyamakuru cyangwa abanyamakuru bari mu gihugu batinya kuyavuga kuko hari igihe radiyo zikorera mu Burundi zitinya gukorera ku makuru aya cyangwa ariyo bivanye n'imvo bivanye no gutinya bivanye n'uko bagira bati tuyakwandika aya makuru icyo bituma turondekwa tugahama. Ariko muri ino radiyo yadushikiriza amakuru ameze neza atohojwe hanyuma tukabona yuko hariho ibihindutse kubera amakuru mwadushikirije.
Atanazi Karayenga umenyeshamakuru w'inararibonye yanonosoye ibyo guhanahana amakuru arashima ukwitanga ishaka no gukurikiza amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru byaranze amenyeshamakuru b'iyo radiyo Inzamba hagati ya kawe muri iyo myaka 10 iheze. Ariko asaba iyo radiyo kugwiza ibiganiro mu ntumbero yo gushikira abanyagihugu benshi bashoboka dutega amatwi. Atanaze Karayenga
baje kubakeza cyane kuko umwana amaze imyaka 10 abakuze kandi wa mugani bati umwana yankwa ni wakura. Abatwara leta y'u Burundi babangaje bagira ngo ntimuzomara kabiri none raba muraberetse ko biheze cyane kandi ubutwari bwanyu bwarasinze ububisha bwabo. Mu minsi iri imbere ababangaje bazojorerwa bazomaramara intahi zo bakubisa mu gahanga. Kumbure basubire ku murongo w'ubuntu. Imiryango yanyu nayo iri mu Burundi iyindi ikaba mu bihugu by'ubuhungiro n'ireme kandi ibihugu byabahaye indaro ni ukuri tubishimira. Ubusumwa bwa kabiri ndabakuriye ubwatsi bwinshi muri iyo myaka 10 ntimwatwawe n'ishavu n'isharisha mwagumye mukora umwuga wo kumenyesha amakuru mukurikije amategeko n'ibanga biwugenga. Ntimwajakaye nka ba bandi ntarinze kuvuga biyambitse ibara bakisa Abarundi bamwe ngo ni ba mujeri abandi ngo ni bipinga. Ntimwabaye radiyo ibiba urwango mwagumye mukora neza umwuga wacu ku neza y'Abarundi mumvise Radiyo Inzamba i Burundi no mu mihingo y'isi yose dushikiriza Abarundi n'amakungu amakuru atomoye anonosoye kandi acisha ubwenge. Ikindi cya gatatu mubishoboye muriyumvira mudushikirize mu biganiro byanyu akantu kosa na ninde mufashe bene Burundi kumwenyura nabo basagijwe n'amagume menshi mufashe n'abatwara Burundi babucurise bareke kwama baranze imitsi kubera mabi bakora komera rero tera imbere nk'umuzinga
inzamba
hari imidogo myinshi ifatiye ku kibazo n'ibiciro byo kwiyunguruza mu banyagihugu bo muri komine Mpanda y'intara ya Bujumbura mu banyagihugu bakavuga ko ibiciro biriko biduga ku munsi ku wundi bagasaba ababijejwe kubitorera umuti urama n'inkuru ya Pacifique Nkeshimana
nkuko amakuru dukura mu banyagihugu bo ku Mpanda bivuga nuko ikibazo cyo kwiyunguruza kibandanya kugorana cyane abanyagihugu bavuga ko ubu igiciro cyo kuva ku Mpanda uje mu gisagara cha Bujumbura kigeze ku mafaranga 8,000 ni mu gihe cyahora ku mafaranga 5,000 by'amarundi gusa iyo bagize ngo barabaza impamvu y'iryo duka ry'ibiciro abashoferi babishura ko baronka igitoro kibazimbye cyane kuko bavuga ko ikibuno cy'igitoro bakigura amafaranga y'amarundi agera ku 25,000 bakamenyesha ko bataduga itike bo kwisanga bakorera mu ruhombo abo banyagihugu baho ku Mpanda bamenyesha ko abenshi bahebye kuramukanya n'imiryango yabo ya kure kubera ico kibazo c'iduka ry'ibiciro nayo ngo ikibagiwe co ni iduka ry'ibiciro by'ivyankenerwa mu miryango biheza bikunyura ubuzima bwari busanzwe butoroshe abanyagihugu basaba ko ikibazo c'igitoro cotorega umuturama kigasubira kuboneka nk'uko vyamye kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu mu ruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba gateka kawe twarondeye umustantere wa komine Mpanda kugira ngo agire icyo ashikirije ariko turamukena
urakoze Pacifique Nkeshimana handi hari imyidogo myinshi ni banyagihugu bo muri zone Busiga komine Mumba kubera ikibazo cy'ama rezo internet atariko arakora neza ibi ngo bikaba bihagarika ubuzima bwa bamwe basanzwe bakora ibijanye no kurungika amafaranga ni inkuru tubaza Julienne Muzinga
nkuko amakuru dukura mu banyagihugu baho muri zone Busiga abivuga ngo gutumatumana kwa makuru bakoresheje telefone byacitse ikibazo gikomeye mu mitumba myinshi yo muri iyo komine kuronka internet canke guhamagara bisigaye bigorana cyane ngo ni ikibazo gikomeye cyane ku bantu baba babeshejweho n'akazi ko kurungika amahera biciye kuri telefone bavuga kandi ko n'abakoresha WhatsApp naho bagura amamega ya internet badashobora kuyikoresha kubera kubura connection ibi ngo biba mu gihe bimaze igihe bishura amakori ya carte SIM
Mwadwashwa kukurondela ama saha avili arenga kala kutora. Mungu kwa kumitumba ya kisiva, nihigo, nyange, hibibiri, kugirulonhe konegisho, nikiwazo kitorosh. Nukubuka haba mwabayo huu kutuwa matelefone, wakule sari mikashi, yako kashi, hili hindi, kugira watandi midzangu wa nikiwazo. So kuko uhaga hanu, numuunu, ugeenda, ugiri ya kukirisha, na depo, chani uberisema, uimini hiwa kukiru wako ya kukuma kofi ya kuunze, wageenda wakadonga walikala kukondela mungi mungu mahera ya raidi yuwi. Na hawa kutayi gondi wa ukabato, uhuro, nimesaje kuwela makone, kisa marezo. Kwa hiwa gona wa mabukangu wa akure shwa sapu, nikiwazo, bahiru kawagula mamega, zari hezi, kugiru wanhe konekisho, ningorana. Kandi cyo biko bibira mu muri kamene yose ya mwana ubu utumaze n'ishurihishwa ikori ya karitsi ariko tugafite ayo bara ya kasaka twari ariko ntitugenda turasama rezo ntitugenda makore gityo none ayo makore batusaba nayi nimba bimaze kubyukura mu gihugu cyose igihugu kizaba gisanga cyaradandajwe nyamba kitadandajwe ariko iwacu bazima amarezo bigenze gute
abo banyagihugu basaba abajeje intwaro gufata inkingo zihuta kugira ico kibazo gitorega umuti vuba na bwango
basabira abicejwe barare ico kogwa igihugu gisubire kubandanya kuko turahamwe cyane
uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondiye kuri telefone umuyobozi mukuru w'ikigo ARCT gikurikirana ibijanye no gutumatuma nako kugira twumve ko ico kibazo kizwi nico bakiriko kirakogwa ariko twamukenye
urakoze Julienne Muzinga nino ngaha duce dusozera ano makuru nkaba nshimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi nkaba ndabifurije n'isabukuru nziza ya Radio Inzamba agati yakawe mugire aho muba mubahwe mubanye n'umubyanyu na gahwande